Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kino n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Radio ijwi rya Amerika mu kino n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Zavuze zose zavuga numva. Zari nyinshi cyane, zaravuze n'ikiringo cy'iminota nka 30.
Rw'abantu ntikwari kubura kuko havuze amasasu atari make.
Aba rero ni abanyagihugu bo muri quartier ya Muremera mu gisagara cya Ngozi ku masasu barayibumvise mu ijoro. Ni mu kanya gato cyane mu makuru. Uyu munsi ni ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12. Nkuko rero mubizi, isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu. Umunsi wo kuzirikana itorwa ry'itangazo rihamya uburenganzira ntakuka bwa buri kiremwa muntu. Itora ryabaye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 mu 1948. Uyu munsi umuryango w'abibumbye urahamagarira cyane buri muntu wese guhaguruka tugahagarara tugaharanira uburenganzira budakuka buri bwa buri kiremwa muntu. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Loni iravuga iti: igihe ni iki? Twebwe rubanda dushoboye guhagurukira uburenganzira bwacu, kandi twese dushyize hamwe dushobora kuburengera. Naho kubirebana na Gambia, umuryango wa Afrika yunze ubumwe urasaba ukomeje President Yaya Jame kwisubiraho agakomeza kwemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro n'ituze. Nk'uko yari yatunguranye yemera ko yatsinzwe, Yaya Jame yaraye nanone atunguranye atangaza ko abiteye utwatsi ko byose bigomba gusubirwamo. Byateye impungenge abaturage ba Gambia nubwo bwose mu gihugu hiriwe ituze, nyamara ishyamba si ryeru. Ikimenyetso nuko Gambia yangiye perezida wa Liberia Madame Ellen Johnson Sirleaf kujyayo, yarahategerejwe uyu munsi. Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi. Mu gisagara cya Ngozi, amasasu menshi yaraye yumvikanye hafi ya quartier ya Muremera. Igipolisi kiratangaza ko cyarashe gikurikira abasuma bari bibye inka, gikeka ko nabo bari bafite imbunda. Umwe muri abo basuma yafashwe n'amasasu y'abapolisi arapfa, undi yatawe muri yombi. Abapolisi kandi bagaruje inka yari yibwe. Jean Bosco Ndarurinze araduye inkuru irambuye.
Muri karitsiye ya Muremera yo mu gisagara cya Ngozi, abanyagihugu bararanye ubwoba bwinshi. Amasasu yavugiye mu micungararo y'iyo karitsiye nk'igihe cya saa 9 z'ijoro ryakeye mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu niyo yabateye ubwoba. Mu gitondo bamaze kumenya icyo yavuye ko imitima yasubiye hamwe.
Aha ni ku Muremera. Inkoho zavuze zose zavuga numva. Zari nyinshi cyane, zaravuze n'ikiringo cy'iminota nka 30. Ziriko ziravuga. Nanjye aho ndi ndaririye ibirayi, ndavuga ati nta kundi ataho ngira no bari mu burengo ngira abo babateye. Ntitwamenya rero ko ari abo basuma batangiririwe iyo mujyanya busorongo. Ni ibintu byari bigaragara kabisa ko ntegerezwa kugira ubwoba.
Twarumvise amasasu atari makeya mu ijoro rya saa 9 n'inusu gutyo. Rw'abantu ntikwari kubura kuko havuze amasasu atari make.
Ku mutima wa Kinyana wo muri komine ya Ngozi niho hibwe inka yatumye humvikana amasasu muri iri joro. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba baratubwira uko yibwe.
Nijoro baraje baca baca mu muntuze nyuma y'urupangu rw'uwo muntu, bayicisha mu irembo rija mu muntuze mu itongo ryiwe nyuma y'urupangu, bayicisha mu nyanga, baca bayijana impera mucamo, baranga gutumbera ku izina kuko hari abasiti, bayijana umucamo wose baca baraduga. Bageze ku mashuri yo mu Kinyana barakata baracurika baca nk'abaja mu isamutuku kugira abanze gukuka bakukira ku mapave.
Bati inka zari zarayogeye kuri uwo mutumba.
Ubwo busuma bw'inka bwiho mu ntu ihetse hariho umunyakinyana hahirya gutyo turayitwanya mudamu umugore wakora ibijumbura urayumva ko ubu nawe barayibasubiriye twaboyiba nayo ngo yarafashwe.
Inka barayibye ngaho haruguru kwa rishari barayiduga barayijana barayibayifashe mu joro
hari ya mukinyana cyo hirya hari aho bayitwaye mugabo yoyo ntibayifashe
bari bamenyereye cyane nta wuza abo basimi yo baza baturuka
nitwashubiye kuronka uruhande rw'abajejwe intwaro kugira bagire ico bavuze kubijanye n'ivyaraye bibaye umukuru w'umutumba kinyana yaturungitse kuri musitantire wa komine twakuye songa mbere rajabu arongoye komine ya Ngozi yatubwiye ko ari mu nama mpanuzwa jambo ya komine mu gipolisi twagize amahigwe yo kwakirwa kuri telefone na komiseri Felix Gahitira arongoye igipolisi mu karere k'uburaruko iyo ndongozi mu gipolisi ivuga ko igipolisi cyari gifise inkuru z'uko hari abasoma bari bamaze imise biba inka baca barabitegurira komiseri Gahitira Felix avuga ko bahavuye bamenya ko hari inka yibwe muri iri joro nyene Felix Gahitira akavuga ko igipolisi cahagaritse abo basuma baca bariruka bica biba ngombwa ko barasa icatumye barasa nk'uko uburongoye igipolisi mu karere k'uburaruko abivuga nuko bari bafise inkuru ko abo basuma baba bari bitwaje ibigwanisho bicira umuriro abapolisi baca bikeka ko birutse kugira babitegurire ariko kwitegurira kubitanga ayo masasu nkuko igipolisi kibimenyesha yahitanye umwe muri abo basuma inka bari bibye barayitora aho bayitaye ubundi nawe yari mu bibye arafatwa mu gihe ubundi yahavuye abaca mu ryahumye wafashwe n'amasasu y'abapolisi azwi ku izina rya Mukono yaba mu gisagara cya Ngozi ariko siho avuka abanyagihugu bo ku mutumba wa Kinyana bikeka ko abo basuma baba bakorana na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba ico badatahura nukugene muri abo bafashwe n'igipolisi atanu maturuka kuri uwo mutumba
urumva ino mu Kinyana subwa mbere subwa kabiri bibya inka ndibaza yuko bari nk'abantu babazana bo ngaha mu Kinyana kuko ntibokwizana nta muntu azadombera mu kiko cy'umuntu atazi birimo
kintu yo twifuza kabaida nuko bozana nuko bozana nyene bakaraba bagatoza bagakoresha amatozo kwaca kose igisuma kikamenyekana kuko burya kabaida so umusuma so wabaje umusuma nuwo bayabori yasakabazana kaberekana aho baza kuyika
kuri ayo makenga urongoye igipolisi mu karere k'uburaruko avuga ko bariko baratohoza kugira bashobore kumenya abagize bose uwo mugwi w'abasuma bagize imitsi bagisibije mu kwiba inka Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco urakoze noneho tujye Bujumbura aho urubyiruko rwakoze imyigaragambyo kwamagana nk'uko babyivugira ubwabo bamagana abakeka ko mu Burundi hashobora kuba genocide urwo rubyiruko rwikomye cyane by'umwihariko igihugu cy'Ububiligi Evariste Nzikobanyanka yakurikiye iyi myigaragambyo
Ibyo twitoreye turanashyigikiye Inzego z'iterambere ntizorahemukira
Ayo namwe mu majambo yagenda aravugwa n'ugwaruka rwari mu myerekano yatanguriye mu gitondo cyo kuri no wa gatandatu mu kibanza citiriwe kwikukira ku Burundi iyo myerekano yari yo gushigikira inzego zavuye mu matora ya 2015 hamwe n'inzego z'umutekano nk'uko byashikirijwe n'uburongo ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu abitabye urwo rugendo babwijwe rya Amerika icatumye bagwitaba Muri byo harimo kwiyamiriza abashaka kugarukana intambara n'amacakubiri mu gihugu.
Senaje ngaha kubera ngendo kwa mahoro, amahoro asigura umutekano mu gihugu cyacu. Naje gushyigikira inzego z'igihugu twitoreye. Umukuru w'igihugu cyacu turamukunda kandi twamutoye tumwizigiye.
Baje kwiyamiriza baduhamagarira mu migumuko. Yogira ngo badushire mu ntambara kandi atayo dukeneye.
Yego. Abo nabo ni bari.
Yabasi bamahoro.
Ikindi ugo rwaruka rwiyamirije muri ugo rugendo ni igihugu c'Ububiligi. Uno musore yabwijwe ijya Amerika kwico gihugu arico kiriko gishaka gucanishamwe abarundi.
Kwaje kwiyamiriza ababiligi bagomba kuzana amacakubiri mu Burundi kandi narita amacakubiri dukeneye. Ibyo bagize mu Burundi twarabibonye, ubona abo dukeneye nabo dukeneye ni badukuremo amacakubiri. Yatera ubwoba nanjye barijukuremo kuko twebwe ubuturi kwije tafise ngo badushize ubugabo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turamwemera
urugendo rwarangiriye imbere y'ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Bubiligi mu Burundi umukuru w'ihuriro ry'ugwaruka mu Burundi Eraste Nzosaba yasiguye igituma urwo rugendo barurangirije imbere y'inyubakwa ikoreramo ubuserukira ingoma y'u Bubiligi
Ububiligi buri ko buri isuka gose muri politike y'u Burundi ndakwisuka muri politike y'u Burundi yabwa isukamo neza byari byiza kwa twashaka yuko ubirige budufasha kugira ngo uburundi butere imbere ko igihugu kimaze gukoloniza ikindi njye ategeza kuba se w'ico gihugu twa twifuza rero kwereka ubirige yuko politike bariko baravuga yuko yo birikirashigikira yuko ugwaruka tutari kumwe yuko mu Burundi hariho ihonyabwoko yuko atahonyabwoko ri mu Burundi yuko abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa mbere turi kumwe
warongoye iryo huriro ry'ugwaruka kugwe go gihugu yagize icavuze kugwaruka ruri mu buhungiro hanze y'igihugu ashigikiye ku rutaco rukirikiranwa ko rwotahuka rukaza kwifadikanya n'urwasigaye mu gihugu mu bikorwa by'iterambere
icyo ni kibazo hora mutima kandi na leta twabonye yatanguye yugufasha guhungura abahunze igihugu sabo guheba hariho benshi muri bo batagiye no mu byabaye mugaba bahunze ubwoba bagacyagira n'ubwoba guhugaruka cyo dusaba yuko ntawe bantu kugira ingufu bakagaruka tugafashanya kubaka igihugu ingufu zabo turazikeneye
ubwo rugendo rwatunganijwe n'ihuriro ry'ugwaruka kugwe w'igihugu kuri uno wa gatandatu rwitabwe na rumwe mu gwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye mu mashirahamwe yigenga atandukanye abagendesha amapikipiki n'amakinga byunguruza abantu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Nyuma ya Ngozi na Bujumbura noneho tujye mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'u Burundi abacukura zahabu ntibishimiye umusaruro bagereranije n'uboneka mu zindi ntara. Iyi nkuru turayikesha Fidelite Yishatse yagiye kubasura arayituzanira.
Ubwo butare bw'inzahabu bwatowe mu ikomine ya Mugamba mu mazone ya Kibezi na Muramba wagendeye umwonga wa Mugonera uri ku mutumba Nyatubuye aho ishyirahamwe Twisukure riko yacukura ubwo butare bw'inzahabu.
Jewe bahita ndiho kubwa Jimmy. Jewe nakuze nimba inzahabu bose afite imyaka 20 natangiye kwimba afise nk'imyaka 18-15 gusa nanimbye iwacu mu ntara ya Cibitoke cyane bukina Nyana mu ruzi witwa Kaburangwa nakuze nyene mbona bagwima naricanga ndazimba ndazimba.
Hirya no hino y'umwonga hariho ibinogo vy'imbwe ibindi navyo biboneka yuko birutse gufurirwa. Turi kumwe n'abantu b'abagabo bagera ku 8 bamwe muri bo bandanya bimba hirya no hino y'urwo ruzi abandi nabo bafise igisahani kirimo umusenyi ariko barayungurura. Aho hose bimba hari ubwoko bw'umusenyi ukunda kubamwo inzahabu baba ariko barondera kuwakoresha uburyo bwa kijambere cikorwa kiroroshe. Ntiranibagira Jean Bosco arongoye ishirahamwe Twisukure yuko yacukura ubutare bw'inzahabu Mugamba.
Nako sivu n'umucanga nyezina ari usanga kenshi ubana n'inzahabu niwo duca twisunga mu kurondera. Urabona nk'ahajya haruguru twarawurondeye turawubura twaje kuwutora ha mu mazi imbere y'uruzi gatoyi duca ro twananya turonderera ko rero bitewe nuko nta byuma biteye imbere dufise bishobora kutwereka uti aha hariho inzahabu canke nta zihari duca dukoresha mu kurondeza bisanzwe gusa bibayabaye mu buryo bubayabaye.
Uyu musenyi yamaze kuronka baca bashira gisahani maze bakawuyungurura bakoresheje amazi.
Urumva hano ubwo zo baziringa hamwe bibiri. Kazi yungurura ku iki kirundi zishobora gutwagwa biguma tukaba zisanga muri iki kintu hasi.
Iyo ni zahabu rero.
Iyo ni zahabu.
Mutwe ntugara matunga.
Izi nta bya magarama ni nk'igice cy'igarama.
Eh zo zo bicho.
Nzambe muto yo no munsi.
Eh uko kwame gicho.
Izanyuma mwari wakuzitora ryaye.
Ibyo twarimbye turabura.
Igeje
na naho nyine twarabuze tumaze amayenga atatu twicukura tubura bana nkwari aho twarahazibiye kubera ko twahebuye.
Umukuru w'ishyirahamwe Twisukure yatwiganiye ko kugira baronke ubwo burenganzira bwo gucukura ubutare bushirangaje budukikije hamwe n'ubushiranganji burege ubutare n'agataka bibatwaye miliyoni za baba cumi z'amafaranga y'amarundi. Naho biri uko mu kiringo cy'amezi atatu bamaze kubacukura ubwo butare bamaze kuronka inzahabu ziciye amafaranga miliyoni zitatu n'ibihumbi 600 by'amafaranga y'amarundi. Iryo shyirahamwe ryemeza yuko yiko yiko arihomba
tumaze guhomba ibintu byinshi cyane tugumana ibyizigiro twibaza ati aha imbere turashobora kuronka akenshi ikintu dukorera ko nka guheba igikorwa twamaze kugitangura kandi hanandu naho tugura nta kintu tubona tiko turakuramwo ariko rero gacura abantu umaze kugura ukimvira twajya nahaguze nka bureka ngerageza hanaho ndabe tuma turondeza.
Rikiza gucukura inzahabu muri komine ya Mugamba ishyirahamwe Twisukure ryari rifise abakozi barenga 21 yamara kubasigaye abakozi 8 gusa abandi nabo basubiye iwabo. Mu kirundi bavuga bati abagabo ntibaronkera rimwe bwo banyamugamba wa mucungararo yari ko yacukurwa ubwo butare barahatorera akajisho cyane cyane abafise amatongo yegereye umwonga Mugonera uri mu inzahabu. Ari mu gihe bene amatongo andegwa mu inzahabu bahagurisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 600 by'amarundi. Naho haheze amezi 6 Mugamba ariko yacukurwa ubutare abajeje intwaro mu ntara ya Bururi kiretse ko babona uja n'uruza rw'abantu baza kubucukura na kini babiziko. Uramatara intara ya Bururi Nkunza Christian yabwije ijwi rya Amerika yuko ab'imizo nzahabu atamasezerano bagiranira na wajaji nuhuwa rumunda ya bururi. Agira kwa menyesha kwa misi limbele, bagia uke mura, icho kibazo. Umugamba munda ya bururi, Fidelite Ishatse, Jugi ya Amerika.
Kaze mwumvili zikikino, inamenwa, muteguri kwa na studio Ijambo, ikisata cho kumenyesha makuru chishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ina nino muhungu. Ah, jidi.
Nibiki wewe, nili kene jani.
Nibiki wewe.
Igituko na chumengu na amazi.
Ugura komeye jidi. Wawanyi sahau jidi. Nakazika hawe, jawa na heje jano koga. Yufukure, ugona soni.
Mbisa nijami, nika kufukura.
No,
Changatu
jaku ishure. Wawele ngonu jaku ishure. Ivzo minu kurigira nibiki. Zukareka kuisari shasha.
Deka shasha nombani mine kiyomurku nega yi. Nwagendu kwa mbu gira wakukonzo jende jona hao.
Shaa. Changasha jidewele kaguftina. Basi, ni wabandani mene towo mutwe uranu yi nini. None, kumene kumutwe ni vzo gutumusi wa kuishure.
Jidiyo. Asha ibeti nombamele wena abi. Razinzo kana nyo yejo.
Yeah.
Wewe ni wewe nyokora shisha ni jam.
Tanzoga.
Hakika na wewe sio sirikiriruka.
Oh, jidi. Ubu rero, uguru sire kwishure kwera inzoga wanyoye. Mbeho hivyo bintu. Mbeho hivyo bintu tangwe byo kunywa inzoga byo nibiki.
Ni simu yomba ya mjingo fije ne ukabira
yiki. Eh, ah, moyo.
Agacha mirango ni fata icupa ndakuze. Bashinjana ri simu.
Nani icupa rimwe? Nijye rikugiza uko gacha jidi. Aho usira kwishure
kwica
parimwe
ishinze mutama ipe
ivya mutama bikura
ntabani yonca
biragusha
nyambara uko nta inda zimenyere basha no kudako nadashwe mu nzira
yewe none ari kijuju jidi niwashobora kuvuga ko hazi urabona ingene meze icumba cyose kintu kinzoga ndabira
Nawe ibeteka gusarisha no ku.
Ibyo gusarisha ni uruko gusarisha.
Yo ariko bimenya ayareka reka.
Noye konja gukutse.
Ni ryamire basi.
Eh.
Mugani mbari byo kujya baca. Nukuri ntuzi gutaye impaye no mbikigo ikindi.
Nagira nabyo nyenyera biguhaye. Yishinje kukwishisha inzoga gusa. Yibagira no kukugabura.
Ukaborobora wa mukoga.
Eka mvuge cyane urinda uranyu.
Ukumva uri kuravuga ko ashatse kunyica akana tayibyo. Burya ntabakomeye ko nayo.
None mama wari bwigere wabana aguhitse inzoga nkizo. Ushaka kuvuga ariko atagukunda.
Urumva icyo cyaje kuzana gaive?
Eh.
Ahari wanda kono ngo mutangure kurira.
None urabona ibyo utanguye kwigira. Kera mama atakubona jidi. Nzi ko yamatubwira ngo twige dutere imbere.
Jidi. Ese je me kwishure gaive tuzaba komeza amashuri oya nawe.
Ndakubwire gashaji.
Uzaba kajo ntazotwanga.
Nimba warakunda mama, ndagusavye kuri kizimanura ya maduha. Naya handi. Bazovuga ko atigeze arera jidi yo nukuri.
Yego basenze ariko bireze n'isura yive nukuri. Nihorere basi. Kenyo nzani shuko namira kukira uchugenda kuhishuri.
Kuberi
kim... Awakuwa zoti, ali, wabiyo taraguaye.
Kuberi kimbeesha. Ndababgira kora, yuborewe, wanzu mara mari.
Bekasha hibete kumsesira gatabi.
Ndabiba pigira.
Ningine wazi kondisiri yeji.
Hmm.
Na mwiza kawanga. Sivji.
Sawa, mugabo, nuzu subiri vini hivyo.
Kwa sido subiri.
Hivyo kujana abijawa, urabijawa kubishuri. Jawa ndigire kuhishuri sinche.
Hey, this is the name of 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 the Kandi niera nani? Umenga hukuru? Ukundo kujitambua. Umbelero? Emer.
Mkuu ni mkuu na wewe.
urahenda bani na oje bizotsa iyo ndandayizi narayiraye koje bo gashaje mukobwa nuwa grave washaka wo urumba harya nyine Kompeder, yo. Uratwenda, kubeni. Umuntu mwiriwa na kwishure, icho kubuza kumwaburuda nigi. Iyo city medite na karoke. Mama Bosco. Uko ni kumeze direje tena inifie ucha ubiri tu yakume
kanza
bibo mamubiki ari nze yemera ko muzokana we wibaza ko atabagukunda reka kuje baje wa muhungu reka zohava gucija mwijisho umvesha yo 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 Ash, wakuroze ntiyakarabye mwishwanje. Mbeho nyene ni kubera kutamuza na kukura mutanga. Noni, ndere. Karabaye. None we ntiyumva ko byo bavyoroshye kubimubwira. Muri nko muri sieste e mu gitanda. Oya mwishwanje ngasara. Noni. Hemwe kaye nakundi rero azozura murabira harya kukibuka bazomugutwara urorera cheba cheba icho womenya cyocho gabose urya mukobwa atirizwa kuba kugaya niya bagukunda zotuma kwirehereza none aha ushima ntatwigira n'ubu nifikira ndevu n'umukobwa anda his
Bega ibyo. Ni kubera iki wicaye ngaha wenyine. Shangaye tugende mu bandi gukina.
Yenu kine shafara. Jewe numva ashaka kwigumira ngaha jenyine.
Jero gaca bibaza ko ndabikwemere. Iragira ko kuguma wenyine ngo tuje kuraba dokini tube turatwenye.
Basige nda chanza shafara. Nukuri nta na kimwe kandi. Gusa nari numva ntashaka gukina.
Uri kuhenda ndega ibyo. Turi kuri umvira baza ko ntabije. Mugasha ibyo twari twumvikanye ko dodura byikura.
Erega shafara biragoye
ndabiye
none nkubu ko data bacye cyaciye yimukira muhira ndo kashano nyerekerege ndukine yimusha gukina
he yasere mukiwanyu
no
wose n'umugore cyangwa nimwe mwimukiye wawe
ibaze shafara wowe umva nk'ivyo byoreka kumbabaza
oya ntacu shayibe ndira wose ko mwokubana mwenyene kandi mukira abana
numbaje mugabo jewe nari nibaza ko bazogumi wabo natwe tukigumiri wacu
Nega shaibe. Ubona mwo kwirara na mu rugo rwa mwenyene nazijya nka zose. Cyane uvume ngo bagize neza.
Eh. Icamba bajesha. Nuko baciye bankura mu cumba kwa mama akaba ariho bahajyama. Bibaze n'ukuri.
Ah, muga ntacu cha.
Eh?
Ni wihangare.
Yego.
Ndabwo ni wabye bawe ibe.
Ndabiye.
Tugeze kujya mu cumba gikoto.
Kandi atari iki wabo. Ubu rero Jesse nzosubira kwinjira mu cumba cha mama. Niki tanda cyo ni wabakijyama.
Mugana wewe ntujyama hasi. Igikuru nuko bo barera neza bakababera abavyeyi koko.
Mugani wawesha nuko vyemera ntakunda. Naho no babarangasara mama nuko atogaruka.
Nuko nyene aho bico no guhanura gashayi. Nuko kwihamahoro ukunda gushwana nabo ukabasonera.
Nubundi ndabasonera none. Nibindi ko ndabibwira wewe nta wundi nubigira.
Na Gidio. Nzudira muhanura yubese wabo. Radiko bahungu bamwe bagomba
kugira kamega. Yemwe, njye wewe. Idiyo wabona bumvikana na ndebe, baricarana bagatera ni nkuru, ha?
Nge ntiwumva. Nawe ujya mu kaso wanyu, mufata nka mama. Ari kuko ndogerageze. Cewe ndazi kubizogenda neza.
Shafara. Nzomusonera mugabo kumufata nka mama byongora.
Ntacuragira nibi. Bindi bije kwizana.
Nashaka.
Cyangwa hariyo tugende gukina recreation tarahere.
Nibyo shaho gitugende. Ndawe kono gabanye ibivumbu ehe kabari ya badorine reka tujiyo bari
dodo kwicara niho harakayaga ubona gute
umwe amese harabona ngo papa yozangaha ubona no cha ndabigenza gute
uwa papa waranywera nga ko ntarigera ndamubona kandi ariho nama
oya kesha nyura mukabare kugwagwa mugabo byoshika kazanga kugende hari inyuma cyane
hariya naho inyama bazikatubona imyotsi yose reka tukume ngaha nta nakimwe
sawa ntangorane n'abaduseleva niho batubona
si byo nyene icyararire wabonye ko bamaze kuza kandi rero uno munsi unywa gahiye yego shiri wanyu
uri deside humborezi nibazane basiboke nshange nako
ok nibaguhe hanyuma sinsubire kumuvuze ngo monsieur ibyo nibyo ku ishuri ubu ndi sheri sibyo
nabara ndabyibagira
dodo we belle belle vraiment uwa jenga hano bankivu washa zana boke nako ati wanje nabyo urabitse dodo ti we belle belle vraiment
merci nawe ntacyubaye sheri Mama, mama, na bikubwi.
Urakoze. Uzozura bingira imisi yose. Urazi ngene bindohe.
Eh,
nzuki aka mystery re.
Ewe shere na shura
si. Eh, gushiri.
Eh, data wanje nikagutembe neza.
Aho. Ni kanone. Mvuze ngo ndafite. Tuwesha nanje nti ndakunywesha.
Ya.
Yee,
ni siko bona twoje
les bifke jeri.
Sante basi.
Ala. Mugabo nizi. Amaso ni meshi. Sante shashe. Me wongera usome no munsi ni kwihuta.
Ikana de sini huta cyane.
Aho.
Navuze ko twiga vanye ya family.
Nibyo. Aho turashobora no gukubitira muhira tukaruhuka gatoya.
Sega tubanze tunywe. Ibyo turabiraba hanyuma. Kanda shonje na veterinere nazi
ba wiyicarire ngaho uzubona bagushikirije wibaza ko ntamaze kubituma erega ndakubabaye
naje urabona ko ari reciproque kuba abandi bari muhira naje urabona ko nemera kugumana
nico gituma ndagukunda gusumba abandi boss hu mbega ujya muhimbi we nibiki
uri kuravuga ninde Yofumva kuri kuramwita muhimbiri yokwereka.
Eh ndabi. Nta kirose cy'umuhungu ubona hari. Twe mbona kuma turaba. Sinzi bya rifi.
Tagowe. Eh ni fofana.
Fofana ni.
Mana yanje we.
Ni biki fofana. Cheri.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda nshuti zacu turabaseze rero tubifuriza umugoroba mwiza gusa tubibutse ko Bujumbura urubyiruko rwakoze imyigaragabyo yo kwamagana nk'uko babivuga abakeka ko mu Burundi hashobora kuba genocide bikomye cyane ububiligi by'umwihariko hanyuma uyu ni umunsi mpuzamahanga wo guharanira uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye uraduhamagarira twese gushyira hamwe tukabuharanira tukabuhagurukira. Ndabashimiye cyane rero, Imana ikomeze ibahe umugisha, mukomeze mu ryoherwe na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.